Mwitangazo asoho ya gasomera mwumera zindu ya menyesha makuru wa habike mwinyama kuru wikorele Bujumbura juja Amerika itatumiwe nibindi mwinyama kuru lika imenya kuru yu wakatatu jando duye mutabazi umukuru urugwego iivu kije kuchaha cha genoside ya tigu ya kuburundi ulimu vihugu vizyo mkarele kiwi ya garinini za Afrika vizyasi nyama sezano yu kurugwanya genoside nivzi umvino vizayo nogushira hinzego zigi hugu zo kurugwanyi chochaha kubugiwe kuona haizinya kibili na mashinga mateka na hengu za mateka zemeje kubugichanyi go fatwa nkiho nyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza
turavye ko ishira hamwe impuza makungu yemeje ko ijambo ihunyabwoko kubaherero n'abanamaz bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza ihunyabwoko byagiriwe abayahudi ijyaba armenye nijya batutsi bo mu Rwanda inama nkuru y'igihugu jeje gukingana kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanye bwabaye mu Burundi mu 1922 no mu 1923 byabaye ihunyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
Huko mu gisebe wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujerwe kurwanya rukumira genocide rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi
inama nkuru y'igihugu jeje gukingana kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakozwe mu 1922 1923 ari ihunyabwoko ryakorewe abahutu
iryo rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyira hamwe ahana inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada
titwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ivyemewe ni namashinga amateka bino bamurwe bitwa ngo n'ukuvuga kuri kurekuranira data wanje severe muri chak nyoma washikiriza ukavuga ngo 72 kugira aho nyabwo kuri gomba kumara abahutu ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean de Mutabazi yariwe mukuru warongoye GDU yakukira umugambwe FDU imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi
Jean de Mutabazi y'uja Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo tubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri litangazo n'ivyashikirijwe no Umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagize imvugo ziri mu Rwanda
inama nkuru y'igihugu jeje gukingana kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacyakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na leta zunze ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi
nata muntu cyangwa hamwe mutabazi ya doma kuri toki Nkurunziza twara ase Genocide Canada yibaza kwishyira hamwe giwe riri mu yashatse kuvuga
twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwebwe ase Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twibisha tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze hinya bwo kurya abatutsi no kuvuga fraud we havuye bya CNDD-FDD kandi bakaba tarigera babihanikwa naho badumwe kutukinisha ngo muza makungone tukibaza kandi yuko nitwa bagituma ari natwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tudoma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abari kubakora iho nyabwo kujya batutsi muri Kongo
mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanye 1972 bwo kwitwa iho nyabwo ko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise
no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
cyahanze mushano icegera cy'umukuru wa Genocide Chiri Moso ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga bawo ni
ibasevere siba n'izindi nzego zemeza zo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
n'abarongoye mu rwisezeho kuniwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujerwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nk'uko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse Eroje uri kaneza iruja Amerika.